nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwiriwe nchuti na mwakunzi baka dinza mbagateka kawe kazi makuru yukuri mwusi wa mbele ligere kizu jaga tatuluheshu mwaka mbili na mirongi vina kane ayotu kwa wateguri yetu ya hera kungi ngonguru nguru zikurikira. Ineguru ya mafaranga yari taiteka nyakukoresha mwaka mbili na mirongi vili na kane ushuri mbili na mirongi vina gatanu ikuye kwisunga ibilizi kwa nshingiri Burundi kugira ngo abanyagi hugu babeho neza. Orkome mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ivuga ko integuro y'amafaranga yatevye gushigwa ahabona kandi kukwiye kwisunga umugambi w'iterambere. Ibanki nkuru y'igihugu BRB ivuga ko giye kumanura urugero rw'iduga ry'ibiciro ku bice 8% bimaze igihe ku bice 16% mwishyamwe parseme basaba abarongoye ibanki nkuru y'igihugu kuza barashikiriza ku gihe ingene ubutunzi w'igihugu bwifashe kuko icegeranyo batanze kitajanye n'igihe. Demokarasi igumisubira inyuma nk'ibirenge harakenewe ko umwe wese yohindura ingendo kugira demokarasi ndadaye yaharanira itsimba tare bisabwa n'umugambwe watsinze amatora y'umukuru w'igihugu igihe Melchior Ndadaye yashikira ubutegetsi muri Kodebo bemeza ko hari bimenyetso by'intwaro ya demokarasi. Saya gusa twabateguye n'ayandi mu kanya idonedo.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri web3 akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa makuru tuyahere mu bijanye n'ubutunzi integuro y'amafaranga leta itegekanya gukoresha mu mwaka w'2024 ushuri 2025 ikwiye kubahiriza ibwizwa shingiro ikubahiriza n'ibintu byankenerwa ku munyagihugu gufungura neza kugira amagara meza kwambara no kugira uburaro bwiza bisabwa n'ishyirahamwe Orko mu kiganiro iryo shyirahamwe ryahaye abamenyeshamakuru kuri uno wa mbere rikaba ryamenyesheje ko iyo nteguro yatebye kuboneka kandi ko ikwiye kwisunga ibyo abanyagihugu bifuza muri kino gihe ikisunga n'umugambi w'igihugu ujeje iterambere. Dukurikire Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe Orko.
Umuntu arabye kungena amafaranga ya leta atunganijwe biraboneka neza ko mu by'ukuri ataturuko turava ariko turuko turaja hakwiye guko bishoboka n'ingo maguru mashasha kugira ngo iri tegeko riboneke. Hamwe n'ibyo rero twagerageje kuvuga ibindi tubona yuko leta yukorera ko kugira ngo iri tegeko naho ryatebye kandi tutararibona zigere amafaranga leta ikoresha riboneke hakiri kare. Ubwa mbere twifuza yuko twaribonamo iri tegeko kandi yuko ibintu twavuze bitabasha kuri bine yoza byubahiriza. Ni ukuvuga ko yoza byubahiriza cya gitabo twise agenda to l'Union africaine 2063. Ni ukuvuga kandi ko yoza byubahiriza ya migambi y'ikimpumbi kimwe bita les objectifs de développement durable, hanyuma kandi rikaza byubahiriza ya masezerano Uburundi bwashyizeho y'ikumu pacte international atipo droit ekonomike, sosio e kulturel, kandi yoza byubahiriza ya mbono y'ukungera Burundi buzaba byifashe mu mwaka w'2040 no mu mwaka w'2060 kandi rikaza byubahiriza cya gitabo cy'iterambere cyitwa plan de développement, hanyuma kandi rikaza gisunga bimwe twita budget programme. Ibi turazi ko bigoye kubera muri leta batemera abahinga bavuye hanze mugabo bagomba kubikurikiza kuko atakundi tubona byogenda.
Ishyirahamwe Orkom rikaba ryifuza kandi ko muri iyo nteguro hoshirwamo amafaranga yo guhurondera abahinga bo mu bindi bihugu boza gufasha mu gutegura imigambi myiza y'iterambere n'ingene yoshirwa mu ngiro. Tusubire twumvirize Gabriel Rufyiri arongo ishyirahamwe Orkom.
Nuko huboneka ambije amafaranga menshi cyane ajeje kuriha aba expert international et national kugira ngo tubone yuko mu bijanye no kurondera amafaranga mobilisation des ressources mu bijanye na planification gutegura imigambi mu bijanye no gushira mu ngiro imigambi execution des projets des programmes mu bijanye na suivi evaluation gukurikirana ingene imigambi kirakogwa biboneka neza ibihugu byose byashoboye gutera imbere byarondeye abahinga mpuzamakungu baza gushira mu ngiro gufasha gushyirwa mu ngiro iyo migambi ndabakaro gasanzwe muri leta baca batubwira ngo urumva ngo dukeneye cyo kugishyira mu ngiro ngo protege do souveraineté none ko mbona abagaza mu gihe ciwe yarondera abadagi akarondera abo muri Aziya n'ahandi umuntu cyo mupfana ni nyungu umu ushira icyo bita contrat de performance nico gituma babahinga bateza kubarondera kugira ngo baze badufashe kwiyumvira ibi bintu by'imigambi n'ahandi ho kwiyumvira yuko dushobora kugira aho tugeze tukivuga ngo turashoboye kataje dushoboye n'ukuri cyewe nibaza yuko tuzatuko turiheza cyane naha rero twifuza yuko muri leta boshiraho ambije iza kudufasha
toke mu gisata c'ubutunzi ibanki nkuru y'igihugu BRB yarafashe ingingo yuko igiye kumanura urugero rw'iduga ry'ibiciro gushika ku bice 8%. Ivyo vyashikijwe n'umukuru w'iyo banki Edouard Norma bigenda ko mu nama yagiranye kuri no wa gatanu uheze n'abakora mu gisata c'amabanki. Umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu BRB akavuga ko urwo rugero rwahora ku bice 16% mu gice ca mbere cuno mwaka naye igiciro fatiro ni bice 12%. Amabanki asabwa kugira ngo ashobore kuronswa amafaranga mu ibanki nkuru y'igihugu nticahindutse mu ntumbero yo korohereza amabanki. Tutega amatwi umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu Edouard Norma bigenda ko
muri iyi nama bafashe ingingo zitari zike. Iya mbere nuko tugumiza icyo twita igiciro fatiro ibanki nkuru ihereza ko amadeni amabanki ku bice 12%. Ivyo tukaba twabigize gutyo kugira ngo tubandanye dutuma amabanki kuja kurondera amafaranga mu banyagihugu ivyo bita epargne cyangwa amadepo aho kirati baje kuyarondera mu banki nkuru y'igihugu. Muzindi ngingo twafashe nuko tuzobandanya dusahiriza cyane cyane igisata cy'uburimi n'ubworozi kugira ngo bashobore kuronka amafaranga bakoresha mu migambi yabo. Ivyo nashaka no gusubira kuvyibutsa abanyagihugu yuko afise imigambi y'uburimyi n'ubworozi bashobora kugenda mu mabanki bagasaba ingurane ku giciro kitarenga 8%. N'izindi ngingo rero twafashe nuko uko bizogenda kose tuzoza turabwira abanyagihugu uko ibintu bimeze kugira ngo bazaramenya mu ngingo bafate uko ibintu bizoza biragenda muri kazoza.
Faustin Kumana arongoye ishyirahamwe Parseme asaba abarongoye banki nkuru y'igihugu BRB kuzobashikiriza ku gihe ingene ubutunzi bw'ibihugu bwifashe. Faustin Kumana akavuga ko icegeranyo cy'amezi atatu ya mbere y'uno mwaka casohotse kitagaye n'igihe kuko hagiye guhera ayandi mezi atatu. Umuyobozi wa Parseme akavuga ko kandi ivyo vyegeranyo naho bisohoka ubuzima bw'abanyagihugu buguma butera busubira inyuma nk'ibirenge. Asaba nyabuna ibanki nkuru y'igihugu gufata mu minwe ikibazo c'amafaranga y'agaciro tumutege yompi.
Ibanki nkuru y'igihugu yogerageza igafata mu minwe ikibazo c'amafaranga y'agaciro uko berekana ko amafaranga ari mu bubiko muri aya mezi atatu ya mbere yaba yariyongeye gatoya akava ku ndwi zitatu agashika ku kwezi kurenga gatoyi. Nukuraba rero yuko utwo duke twose tuba twiyongereje twakoreshwa neza bakaraba yuko dukoreshwa muri izo kwinzi bidatatu byankenerwa ibi by'igitoro bikava mu ngiro n'ubu turemeza neza yuko ikoreshwa y'amafaranga y'agaciro muri BRB ishobora kuba itagenda neza kuko nta cegeranyo gisohoka cy'ingene amafaranga akoreshwa ntiberekana neza reglement hasi ingene amafaranga yokoreshwa usanga umenya ibikorera kurirwa mu gifuri hanyuma ugasanga n'aya mafaranga ariko arakora ibitari bikenewe. Nayo ku bijanye no ku rwego rwo hejuru leta ari kubona izi ngorane mu by'ubutunzi turimo umukuru w'igihugu ari hejuru y'inzego agafata inyungu zikomeye bibaye ngombwa na leta kuyihindura biri mu burenganzira bwiwe mu gihe ashobora kuvuga ati reka dushyireho leta y'abandi bantu bashobora kuzana imigambi mishasha amaraso mashasha ibintu bishasha hanyuma bagaheza bagashyiraho bagatuma ku inama y'abandi bantu bashobora kuza gufasha kugira ngo ni ku rupapuro rw'inzira rw'ingenzi tuva muri aka kaga nko muri parseme turabona icyihuta leta yotegura umugambi w'igihugu kurwanya wo gutsimbataza intwari ibiri no kurwanya igiturire strategie nationale de bonne gouvernance contre la corruption uwo mugambi ubwiyeho uburi kurerekana intumbero ricagukoresha kugira asha bakabo kubigize ndazo ariko barandiki bari igihugu basahura tacabira bakadutesha urumbwa aho rero n'abafasha urundi bose bakizera akavuga tuti leta irafasha ingamba kuvuteguye uwo mugambi ubugira werekana ibintu igira bihindurwe mu mategeko mu ngeni inzego zikora mu kurwanya kudana mu kwigisha abantu mu gutanga inzira nshasha ibyo rero birashobora gutuma bavuga bati iyi leta irahagurutse habasigaye kurangira uzajya mu ngiro mbere n'abo bandi bose bashobora kubafasha bakaza mu ngine gukurikirana ingene uri kuraja mu ngiro hariho n'umugambi igitabo cy'umugambi nk'uwo wari wasinywe na nyakwigendera Pierre Nkurunziza ariko uwo mugambi umenya usa n'uwa niguye mu menshi nibyo abangombwa n'ubushikiranganji bugasubizwa kuko ibintu by'intwari bereye n'urwanya iturire ni ibintu biri kubiratiremera igihugu uko iminsi igenda bizobituma atakwicizera
inzamba
hadi inzamba gateka kawe amakuru twateguriye arabandanya mu gisata cha politique demokrasi iguma isubira inyuma nk'ibirenge mu Burundi harakeneye kumwe wese yohindura ingendo kugira demokrasi Melchior Ndadaye yaharanira itsimba tare ivyo bisabwa n'umugambwe Sahwanya Fodebo hari mu kiganiro wagiranye n'abamenyesha makuru itariki ya mbere ruheshi mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 30 iheze uwo mugambwe utsinze amatora uwo mugambwe ukabatanguje ico witiriye ukwezi kwa demokrasi dutege yompi Phineas Nigaba ni cega yaturongoye umugambwe akaba n'umuvugizi w'umugambwe Sahwanya Frodebo
intwaro yari ije kwisonga ifise abari bayirongoye warari mbere mu rugamba rwa demokrasi yari president Melchior Ndadaye n'abafasha biwe intwaro ya demokrasi yipfuza ko ishika mu Burundi yari ifise ibyo yari ishingiye ko cyane cyane ronderera ineza umunyagihugu mu buzima mu bisata bitandukanye bigize igihugu rero iyi myaka 31 irangiye tukaraba uno munsi uko byaba bimeze twovuga ko dusuzumye neza tubona ko ibyo Ndadaye yipfuza uno munsi tubona ko haragahaze tubona ko hariho n'ibyagiye birasubira inyuma tukavuga duti rero hokugwa byinshi kugira ngo ibyo ibyankindirwa byose kugira intwara ya demokarasi ishobore gutera ije imbere bikogwe kandi bigakogwa n'abande byo kugwa n'abarundi batandukanye abari mu migambwe abatari mu migambwe mwebwe abamenyesha makuru leta ihari uno munsi umwe wese arafise icyabazwa kugira ngo atange intererano iyo ntwaro ya demokrasi Ndadaye yipfuza ishobore gushinga imizi ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi
no mu mugambwe Kodebo bo bemeza ko ibimenyetso bigaragaza intambwe ya demokrasi yashitswe ko mu Burundi bikihari kefa nibiza arongoye mu mugambwe ariko asigura ko hakiri agahaze kugira ngo intwaro ya demokrasi itsimbatare mu gihugu kuko hariho ibitagenda neza asaba ko zarafatwa ingingo zizanira karusho igihugu n'abarundi bose ariko atari ingingo zubahiriza akagwika abantu bamwe tumutege yompi
mu byerekeye demokarasi hariho ibimenyetso za demokarasi aho twavuga nk'ibiza amatora ibigambwe byinshi amashyamba yitwa tahabindisha za politike ibimenyesha makuru bitandukanye inzego zitandukanye zo kugabura ubutegetsi ariko twavuga ko ibimenyetso gusa nta muco wa demokarasi urashinga imizi mu mico y'abarundi kuraze rero amatora ingene agenda n'amatora atigera bamuco binagoye kwemeza yuko yerekanye neza icyo bene gihugu bipfuza waraba ingene imigambwe imbeze cyangwa ifashwe ukabimenyesha makuru ingene bidakora byitegenza izo zose birerekana yuko hakiriho agahaze kuko mu byerekeye hagati y'akazi na muntu urabona naho nyine yuko hakiriho agahaze ikintu dukwiye gufata ni uko twamenya yuko intwaro ya demokarasi ari intwaro ubwa mbere imbere y'ibindi iza guha ijambo abenegihugu mu byerekeye ubuzima bwose bw'igihugu tugasaba yuko ari ibintu byose byokorwa yaba amatora yaba imigambwe yaba amashyirahamwe hatoza ibintu bimeze nk'uruhendo bishishika bitujyana mu mugambwe umwe ariko byo bibintu bihagaze mu kuri aho umwenegihugu koko afise ijambo rikwiye ku buzima bw'igihugu bwa misi yose agatakaze na muntu kubahirijwe imigambwe ishobora gukora yidegenza ibimenyesha makuru yashobora gushikiriza amakuru atagukebaguzwa atabwoba eka mbere n'amategeko agenda aza ntihaze haraza amategeko usanga yubakiye ku nyungu z'abantu ariko akaba inyungu z'igihugu n'ibintu byose bikeneye gukorwa ariko muri rusange twoba muri ibi bintu by'ibimenyetso bya demokarasi ahubwo tukaja mu muco wa demokarasi werekanwa n'uko abantu babibamwo mu buzima bwabo bwa misi yose
mu makuru y'inkino naho mu mupira w'amaguru ihiganwa ku rwego rw'igihugu mu bigemerekeze ku ndwi ya 18 gushika ubu umugwi wa Buja Queens ukaba ari uri ku isonga muri basketball naho inkino zarabandanije kuri uyu wa gatanu gushika ku Imana reka inkuru tuyibaze Alexandre Niyungeko
ku ndwi ya 18 ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu bigeme ku munsi wa gatandatu kuri Centre Technique Mungagara isaha zine zo mu gitondo intwari kazi zatsinze Lyon 4-1 isaha 9 ku muhingamo naho PVP Buyenzi nayo itsinda Buja Queens ibitsindo 3-1 kuri stade Ngoma igitega ku munsi w'Imana isaha zine zo mu gitondo Maika yirahiye Etoile du Matin 5 byose ku busa isaha 7 kuri Centre Technique yo mu Ngagara Fofila Top Girls yanganije na Arena Stars 2-1 nayo isaha 9 aho nyene kuri Centre Technique Nationale la Colombe yatsinze Bonavenir 2 ku busa gushika ubu umurwi wa Buja Queens niwo wa mbere n'amanota 49 wa kabiri ni PVP Buyenzi n'amanota 45 Fofila Top Girls igira 3 n'amanota 37 mu gihe umurwi wa Etoile du Matin ari wo wa nyuma n'amanota 2 gusa ubu rero co kimwe na Lyon FC ikaba mu mwaka uza izokina mu cicaro ca kabiri muri basketball inkino z'ibirarane nizo zakinywe mu mpera z'indwi inyuma yaho inkino za fazale zirangiriye ku munsi w'Imana Rezipo yatsinze Aigle Noir amanota 107-68 ku munsi wa gatandatu Kerne yari yatsinze Aigle Noir amanota 78-68 ku wa gatanu Jimikana yatsinze New Star amanota 85-80 nayo Rezipo zirahira Young Eagles ku manota 92-58 tukiri mu mupira w'amaboko basketball urongoye ishyirahamwe mpuzamakungu ry'urwo rukino rwa basketball ku rwego rwa Afrika yagendeye Burundi kuri uno wa mbere Anibal Manave Aurelio bikaba bitegekanijwe ko azobonana n'abategetsi batandukanye b'igihugu
Alexandre Niyunge ko arakenuye mu gusozera no makuru dukurikire agakino k'umuhari inamahoro bakenyezi n'abigeme baharira amahoro n'umutekano mu Burundi
Yemwe abo kwa Karabere muraduha
Karibu karibu majambo
Karabye amakuru y'iminsi nkishiga mugenzi
na maharame
Karabye amakuru y'abana bahani wacu basigaye bata amashuri bakaja gupaga Tanzania warayaneye
Emwe ndayabariwe
none ga mugenzi usigaye ubahe kwandira hisha havuye babiri kwa gakwavu umwe nungaho kumubanyi wawe Rusiano havu wundi abo ni bonzi nukuri batahereye muri ico gihugu
Emwe dadamu None abo bana bajanwa ababyeyi babo babizi
harabagenda ababyeyi babo batabizi n'abandi usanga ari ababyeyi batanga uruhusha ngo abana babo bajanwe kucu dufaranga ikibabaje gusumba nuko hari n'abatware babimenya bakirabira hirya
uko niko bimeze abo babyeyi babo begito cyo kimwe n'abatware babekingira ikibaba dukwiye kubashengeza kuko naho bataniye naho babatwara bose baba barenze ku mategeko akingira abantu
ego cyane iyo nama yawe niyo
injira Mugenzwa na maki.
Nyakubahwa. Abana bo ku mutumba wacu wa Rugazi baheze bata amashuri bajanwa n'abantu tutaramenya mu gihe cy'u Tanzania.
Igiteye impungenge nyakubahwa musantere. Harabavyeyi babigiramo uruhara abandi bakinumira nkuko womenga ntacabaye. Cyo kimwe n'abatware babegereye.
Nuko biri murakoze. Murabashinga ntaha abandi bo barabeshe. Abajeje intore tugiye kwihurira. Ariko kugira tumenye ukuri kose. Ejo ho bukera nzotuma ke inama y'abajejwe intwaro bose. Kuva mu gacimbi gushika kuri zone umwe wese avuga uko iwe bimeze dutegerezwa gutuza ako karanda kadutse mu rwaruka ubwo n'urudandazo rw'abana icaha kitababariko ikibanza cy'abana ni ku ishuri ababyeyi babimenye nawe ukoresha umwana nk'umucangiro mu bikorwa ibyo ari byo byose abaciye kubiri n'amasezerano mpuzamakungu akingira agateka k'abana uburundi bwateye k'igikumu mu mwaka wa 1990 dutegerezwa kuyubahiriza ubirenze ko nawe uwari we wese agahanwa yisunga amategeko.
Kano gakino mwagateguriwe n'umuhari w'abakenyezi n'amahoro mugashikirizwa na radio Inzamba agateka kawe.
Ni kuri ako gakino duciye dusozera ko amakuru twateguriye kubashikiriza kuri uno wa mbere. Mwakoze mwese mwariko muri yatega yompi Povisi Niyongere nayo yashikirije. Ndabifurize kurwanirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.